Ubandanya kumviriza ijwi rya America isamira na Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda mwaramutse nshuti bakunzi muzindukanye natwe kuri micro mu 10 na Jean Diane ni nahaze ngiye kwashikiriza makuru twafitiye muri kano gatondo tukayahera kuyagezeho ijya nino ku isi na mgenzi wacu Aloyse Bigirimana.
Takize mwaramutse Diane turayahera kuyavugwa ku mugabane wa Afrika Guinea Equatoriale ejo ku munsi w'Imana yarakoze amatora aho Perezida Teodoro Biangwema Mbasogo ahabwa amahirwe menshi yo gutsindira manda ya gatandatu. Obiangwema w'imyaka 80 ari ku butegetsi mu kiringo kirenga imyaka irenga 43 niwe mutegetsi amaze ku butegetsi imyaka myinshi kiretse intwaro za cyami. Ubu uwo bahanganye aboneka ko afise igihagararo ni Andres Esono Ondo w'imyaka 61 wo mu mugambwe Convergence pour la Démocratie Sociale. Ondo yavuze ko afise ubwoba ko hashobora kuba kwiba amajwi muri aya matora y'umukuru w'igihugu ay'abasenateri n'abashingamateka. Umukandida agira gatatu mu bazohiganwa ni Buenaventura Monsu Asumu wo mu runani rw'imigambwe gwiswe Le Parti de la Coalition de la Démocratie Sociale akaba yahoze ari umugambwe wa Obiangwema uri ku butegetsi. Muri Afrika kandi muri Nigeria abantu bitwaje inkoho zikomakomeye baragavye igitero ku kambi y'abasirikare hamwe no kugisagara kiri mu buraruko bushira ubusiruko bwa Nigeria bica abasirikare 9 abapolisi 2 hamwe n'abasivile. Amakuru atangwa n'abajejwe umutekano hamwe n'abanyagihugu baba muri utwo turere avuga ko abo bagizi ba nabi baje bari mu makamyo kandi bagakekwa kuba abo mu muhari w'iterabwoba ukorera mu karere ka Afrika y'uburengero. Bavuze ko bateye igisagara cha Malamu Fatori muri komine ya Abadam ku mugoroba wo ku munsi wa gatanu ushyira wa gatandatu w'indwi irangiye. Amasoko ava mu bajejwe umutekano yavuze ejo ku munsi w'Imana ko abasirikare 9 n'abapolisi 2 bahasize ubuzima muri ico gitero kuri iyo kambi ya gisirikare. Malam Fatori ni igisagara kiri ku birometero 200 uva i Maiduguri ku mugwa mukuru w'iyo ntara. Ico gisagara carigeze gufatwa na Boko Haram mu 2014 mu nyuma igisirikare kicongera kirakigarura mu 2015.
Washington ijwi rya America.
Hanze y'umugabane wa Afrika ni hano muri Leta Zunze za Amerika umugabo w'imyaka 22 yararashe arica abantu 5 akomeretsa abandi 25 aho bari mu nzu y'ubutambiro ikunze guhurumbirwa n'abakundana bahuje ibitsina mu gisagara cha Colorado Springs ni muri leta ya Colorado mu burengero bwa America. Umukuru w'igipolisi muri ico gisagara Adrian Vasquez yavuze ko ubwo bubisha bwabaye mu ijoro ryo ku munsi wa gatandatu rishira uyu w'Imana urangiye kandi ko hatowe inkoho 2 muri ico kibanza. Abakora amatohoza bavuze ko bakiriko bararondera imvo yatumye ico gitero kiba ariko umushikiriza manza mukuru wa komine El Paso ico gisagara kirimwo Michael Allen yavuze ko abategetsi bakiraba nimba ico cyaha cyo kurikiranwa nk'ico urwanko rw'inzigo yakazikira. Igipolisi cyavuze ko uwo yarashe yitwa Anderson Lee Aldrich kandi ari mu minwe y'igipolisi akaba ariko aravugwa ibikomere kuko nawe yarashwe n'igipolisi. Perezida Joe Biden yavuze ko abakundana bahuje ibitsina hano muri Amerika bamaze imyaka banywa urwanko rw'inzigo yakazikira. Mu karere k'u Burusiya na Ukraine ibisasu biturika byarumvikanye muri ako karere ka Ukraine gakikuje ihinguriro ry'umuyagankuba uva mu bumara bwa nikleyere ni mu ntara ya Zaporizhia kumusi wagatanda tu mugatondo. Umukuru w'ikigo cha onikijejo kugenzura iby'amasoko ntanganguvu ya nikreyere yasabye ko ukugwana hagati y'Uburusiya na Ukraine muri iyo ntara ari kwanjanjwa ku buzima bw'amasinzi y'abanyagihugu. Rafael Mariano Grossi, umuyobozi mukuru w'ico kigo cha oni, yavuze ko uwo wese ari nyuma y'ibyo bisasu akwiye kubihagarika ubwo nyene. Yavuze kandi ko bariko barakina n'umucanwa.
Washington, Ijwi rya Amerika.
Na mu karere ka Buraya ibihugu bikize kuruta ibindi ku isi bihurikiye mu mugwi G7 byavuze ejo ku munsi w'Imana ko akanama kawuni kajejwe amahoro n'umutekano ku isi gakwiye guhaguruka kagafata ingingo ruhashya kuri Korea ya Ruguru. Abashikiranganji b'imigenderanire n'ayandi makungu b'ibyo bihugu babivuze inyuma yaho icyo gihugu kirungikiye mu kirere ku munsi wa gatanu misiri genda ikirere kirekire yo mu bwoko bwa balistike. Akanama ka oni kajejwe amahoro n'umutekano karakorana kuri uyu wa mbere kugira bige kuri icyo kibazo cyo gusotorana cya Korea ya Ruguru. Uyu mubonano wasabwe na Leta z'Ubumwe za Amerika. Korea ya Ruguru yaragerageje ku munsi wa gatanu iyo misire ishobora gushika no ku butaka bwa Amerika inyuma yo kugabisha Leta z'Ubumwe za Amerika ko Korea ya Ruguru ishobora gutanga inyishu ya gisirikare kubera Amerika ifise inteko muri ako karere.
Aloise Bigirimana urakoze kuri makuru yose waduteguriye ukabuhejeje kudushikiriza haya nayandi. Nibutse abakunzi b'ijwi rya Amerika ko ashobora kongera kuyumva kuri wezi tatu akaburungu radio yacu vewa akaburungu com. Bakunzi bacu nongere ndabashimire ko mandanya kumva hijwi rya Amerika isamiranira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda mu Burundi. Uriko mutwumva ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 25.41 mu Rwanda, tukaba kuri FM 104.3 hijwi rya Amerika. Ingingo zigize igice cya kabiri cano makuru. Mu gihugu cy'u Burundi havugwa kutumvikana hagati y'umukuru n'amashingamateka n'umuhuza w'Abarundi Daniel Gerard Ndabirabe yagiriza Edouard Uwimana kuba yari se kuja mu nama nshingamateka gutanga icegeranyo c'ibyo yakoze.
Imbere yo ku 10 yari yarambwiye ati murandindira gatoyi nzoza kwa president rapo ko ku 10 kwaraheze ntacabaye kugira tuje mu buruhuko.
Uni Daniel Gerard Ndabirabe atwari na mashinga mateka y'u Burundi, umuhuza w'Abarundi Edouard Uwimana we asigura ko ibyirizwa shingiro y'u Burundi ritamutegeka na gato gutonda imbere y'abashinga mateka. Ibyo ni ibyo inkuru ni mukanya isase murano makuru tuzaza no kubabwira iby'inkino z'igikombe cy'isi umupira w'amaguru zibandanya kubera mu gihugu cya Qatar musambikanze. Nongere ndabahikaze nshuti bakunze ibijuru rya Amerika mu gihugu cy'u Burundi mukuru n'amashinga mateka yagiriza umuhuza w'Abarundi ariko arasozera amabanga yiwe Edouard Uwimana kuba yarase kuja mu n'amashinga mateka gutanga icegeranyo ca nyuma cyo gusozera imirimo yiwe. Daniel Gerard Ndabirabe ayifata nk'agasuzuguro. Edouard Uwimana we agaca asigura ko ibyirizwa nshingiro ritamutegeka na gato gutonda imbere y'abashinga mateka ahubwo rimusaba kurungika rapport ibiro vy'urwo rwego gusa. Reka ibindi kuno nkuru tubaze mugenzi wa Eloge Wilikaneza.
Daniel Gerard Ndabirabe yaramutse inama nshingamateka y'u Burundi yashimye kubwira izo byagirije n'imyidogo abaserukira abanyagihugu ari nabo bemeza ubwa mbere uje mu mabanga y'umuhuza w'Abarundi. Hari kuri uyu wa gatanu umunsi umwe harahemejwe umuhuza w'Abarundi mushasha. Yavuze ko Edouard Uwimana yaciye kubiri n'urutonde ruhasanzwe yanga kuja kwereka abashingamateka icegeranyo cya nyuma. Ndabirabe yabishikirije asa n'uwitanga abashingamateka ababwira kutamubaza cyabiteye.
Nimutuhavemo bimbatsa Jo ndabagira ikintu kimwe ko mwavuye mu kibazo. Imuze mu kibazo. Murabona itariki tugezemo mu Usman yarahasanzwe. Nkuko biba bisanzwe bikorwa murabona ko ataje gupresenta raporo yiwe kandi ibihe byarahise. Nashobora kongera kuza kupresenta iyi raporo. Ubundi ateza kuza hano agatupresenta raporo. Ariko twarumvise ko nko mu kwezi kw'icumi yaramenyesheje ko banyamenshije umuntu amutuma ko abishowa kuzomugora kudaza kuduwa raporo ariko imbere yo kwicumi yari yarabwiye ati murandindira gatoyi nzoza kwa presidenta raporo ko kwicumi kwaraheze ntacabaye kugira tuje mu buruhuko
mukuru w'inama nshinga amateka afata inyifato y'umuhuza w'abarundi arangije ikiringo nk'agasuzuguro
sinzi byamugoye ariko nta byamugoye kubera ko turumva ko akora n'amasoroti hirya no hino mu gihugu no mu banyamakuru mugabo hano twebwe twabikeye kwa du presidenta yaje rimwe upresenta rapport rimwe c'était un rapport d'étape à un moment donné none ubu nayo kimunaniye niki ngibyo rero ntimuze mumbaza ati none ko tutamubonye tutamubonye aza kuduha raporo ya nyuma reka
abamenyesha makuru Daniel Gerard Ndabirabavuga Edouard Nduwimana yabakoranije kuwa 15 ku kwezi ku mugwa mukuru w'ubutunzi Bujumbura abereka bimwe mu byaranguye nabo bakoranye muri imyaka 6 heze
ubwo muhuza bitubuye nabene cy'ubu bwo mu gihugu cyose mu 39 n'amajyana 93 ari mu madosiye 1908 na 1908 muri ayo madosiye amadosiye 1986 twasanze ashobora kwakirwa mu madosiye 1592 ntiyakiriwe kubera ingo twabaga gusigurira abene gihugu ubu rero muri kino gihe amadosiye 1988 niyo ariko arigwa
Lamu mwiti uruguwe gorgu muhuza wala rugaya Habana wa muna hachi bitoke mwuraru kwa ushubule ngeru
Katukwe tukabuza wachu kupitana tunaga tanu na chotura wa muhuza hatu mari Kukoni vijacho birikari mkinyago Ugi kubaza wa kuitu mumeenja Ugi chubuze chose nga ungunibuwe nipuka abu kwa ukuruba nani jambo lufita tukwebu Mwuhu jendi kondara wapare iwa anje Na nati mwege za marira kuko ibi anje vyose Ibi yari kundoni, ibi yari kumurondera kundi ya vishikieko Nero apare ya bandi nghareta na bandi kona mambo na wahuza imunze go zareta saba muga mubi enejihugu na hawenda mwona vuka tikijena jihawu ni muhuza
jeo muhuza na changa chumbako mamu shiraho tukumba kumenga arafisi chazo ufasha mjihugu mama tatari karaba ngizi nze go za nghae wa nwarenganya kumatongo leti warenganya tuangu haba abanya kutuko abu nicho narinze kwa mshiriye hariko na chumbo na chitambo karacho mba vuyo kweli kanane yeza icho wa mshiriyeho akajikora ata jishobo ye bakashira huundi mugabo amushize haru muhuza akeli kana ubuhuza wa huza wa alibu nga matatari mjihugu nimesha hamasa na matatari mungi watu mazoni mungurabze mubushoho ibara jara guye abantu barari ngana utachamiza
Kuruga gwe rwa Twitter Edouard Nduwimana yanditse ku munsi wa gatanu kwa tigeze amenyeshwa na rimwe ko hari hatekanijwe ku rutonde rw'ibikorwa by'inama nshinga amateka ugutanga cyangwa kwerekana raporo yongera ko kwatanga ingo cyangwa itegeko na rimwe bimusaba kwerekana icyegeranyo cyo guheza manda yabyanditse yishura ibiro by'inama nshinga amateka zabishyize kuri urwo rubuga nyene yagereranyije ibyavuzwe n'amakuru y'ubwangushi abagabo babiri Daniel Gerard Ndabirabe na Edouard Nduwimana baturuka mu ntara imwe ya Kayanza mu buraruko ngera bakaba abanywanyi ba CNDD-FDD umugambo uri ku butegetsi ikindi bahuriye ko no kutihanganira batavuganwe no butegetsi naho wa mbere ari umuhutu yahoza intwaza ngabo muri CNDD-FDD ukiri umuhari w'inyeshamba wa kabiri na wakaba umututsi w'umusivile yiza amategeko ku munsi wa kane igenekerezo rya 17 ukwezi hato umuhuza w'abarundi mushasha Emero Hansine Kanyana yahoze ari umushikanganji w'ubutungane abaye umukenyezi wa mbere ajejwe ayo mabanga eroje urika neza ijwi rya Amerika
Ero juri kaneza ura kenuye mu gihugu cy'u Rwanda abanyagihugu babakuru biberuhuza u Rwanda n'u Burundi mu karere ka Bugesera ku ruhande rw'u Rwanda basaba kugururirwa inzira zindi zitari izo guca kuri douane Asumta Kaboyi umenyesha makuru wacu ikigali mu Rwanda adufitiye inkuru irambuye
Hajya gushira ibyumweru hafi bitatu mipaka hagati y'u Rwanda n'u Burundi funguye nyamara abaturage bayegereye mu karere ka Bugesera baravuga ko bataratangira kuyifashisha mu buhahirane ikibazo nyamukuru abo baturage bagaragaza na mafaranga yo kwipimisha COVID-19 bakwa ku mupaka benshi bumvikanisha ko muri iki gihe batabasha kuyabona ijwi rya Amerika ryasuye isoko rya Kamabuye hari kuwa kane w'icyumweru gishize ni mu murenge wa Kamabuye mbere y'uko imipaka ifungwa mu mwaka wa 2015 abaturage babwiye ijwi rya Amerika ko iri soko ryaremwaga n'abarundi benshi ndetse n'abanyarwanda
ntabwo baraza pe ntabwo barabakingura ngo abantu bari guca kuri douane bari bakaherekana ibyangombwa reka mu mazi ntabwo byemewe cyane niho byatubera byiza barekuye hose no mu mazi bagacamo nta nubwo ahubwo turana babona ariko aho intangiriye nta barundi bari bwaze muri ino soko
iyo ukomeje kuganira nabo baturage nibwo usobanukirwa neza impamvu batishimira kunyura kuri douane kandi inzira zarabaye nyabagendwa
kubera inzara n'amapfa nta bucuruzi buhari uko mwakoroheza tukajatubona tujeto tukajya nk'Burundi tugahayana nkuko twaje tugahayana hariyo bashiki bacu hariyo bishwa bacu urumva
andi barafunguye ntimujya nse
ukajya use gute wabona amadorari 15 ninza arako kwambuka rutanga amadorari 15 ahuye n'ibihumbi 16 na 800 y'amarumi y'amanyarwanda kwe kugira ngo yabone n'irizuba n'iki gishira ubona hangaha ntabwo yapfa kuboneka
ibyatworohera n'ibyo guca mu mazi hano
ntabwo turaje guhahirana hanze y'igihugu ntabwo turabasha kugirayo imbere y'igihe nyine bitaragenda kuba tarafunga amahera asanzwe habaga ari hafi na hafi utarinze kujya kuzenguruka ku mupaka kayira kari aho ngaho umuntu agenza n'amaguru tukarema isoko ryo hakurya tukagaruka ari amahoro karatinya nabo ntibarazi
uyu murenge wa Kamabuye ukora ku makomine 3 y'u Burundi ayo ni Busoni Kirundo na Bugabira kugeza ubwo nari ndi muri iryo soko nifashishije umuyobozi waryo nta murundi numwe nabashije kubona warireme umuyobozi w'umurenge wa Kamabuye rwa Buhiri Jean Christophe avuga ko kugeza ubu abaturage bataratangira kongera gusurana ndetse no guhahirana
ninzitize kujya ku mupaka 16 urirebye rero benshi barindiriye ko ibi byambo nabyo by'amaguru babifungura cyane unasanga hari n'imiryango yabo irakanye ugasanga umuntu avuga ati ndo umuntu ndi harandajya yo gute biragenda gute ko ari hafi yareba kuva hano gera kuri duane kandi ujya gusura ari ku metero 100 kabicaye barindiriye ko bibaza ibyambo nabyo byazakora
nubwo hari abaturage batarabasha gukoresha imipaka yafunguwe kubera ikiguzi bakwa cyo kwipimisha COVID-19 hari abandi twasanze ku mupaka bo berekeza i Burundi cyangwa baza mu Rwanda umwe wavuganye n'ijwi rya Amerika warugiye i Burundi avuye mu Rwanda gusa ntiyifuje ko dutangaza amazina ye nawe yagaragaje ko abangamiwe n'amadorari 15 yatswe ku Rwanda rw'i Burundi ngo abashe kwipimisha COVID-19 ku Rwanda rw'u Rwanda bo basabwa amafaranga 5,000 no kuvuga amadorari hafi 5 y'ikiguzi cyo kwipimisha COVID-19 mu cyumweru cyashize ba guverineri b'intara y'Iburasirazuba Gasana Emmanuel w'intara y'Amajyepfo Kayitesi Alice bahuriye na guverineri w'intara ya Kirundo basuzuma imibanire y'abaturage b'ibihugu byombi iki kibazo kiri mu byagaragajwe nk'ibibangamiye abanyarwanda n'abarundi baturi imipaka yombi guverineri w'intara ya Kirundo Hatungimana Albert yari yavuze ko nta bushobozi bafite bwo kugifataho icyemezo avuga ko bazakora ubuvugizi ku nzego bireba bikabasha gukemuka mu bindi bemeye gukoraho ubuvugizi harimo kuba abaturage bakongera gukoresha ibyambo bitandukanye bakoreshaga bambuka bakoresheje jeto aho gukoresha imipaka minini gusa iki kibazo cy'amafaranga asabwa mu kwipimisha COVID-19 kiranavugwa no ku mupaka ubuza u Rwanda n'u Burundi Kanyaru kuko naho amadorari 15 naho abaturage bagaragaza ko bibagoye Asumta Kaboyi ijwi rya Amerika i Kigali
Asumta Kaboyi urakoze muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ubuzima bubandanya kugorana kwa rimyo mu ikambi ya Murongwe iri mu buseruko bitewe nuko kuva mu kwezi kw'icenda gushika no munsi atamvura iragwa mu mirima yabo menyesha makuru wacu Vedaste Ngabo atrambura ino nkuru
Aba bahinzi bayinga kaseke mbere ya dra Karongwe na Katanga bavuga ko imwe mu mirima yabo y'ibigori ibishimbo amashu ndetse n'imyumbati yumye mu mirima bitewe nuko kuva ikigembwe cy'ubuhinzi cyatangira imvura itaragwa
kubera izuba rya bayenda serikaka cyane imirima yose yononekaye nta kintu na kimwe tugikora hamwe rero n'ubuvyo izuba ryo bandanye tubona ko dushaka gufira mu bana kwe
Michel Kabongobongo Numuizi yo mkambi ya mulongo, jirafitu murima itu kwa kaseke, avuga yuko nyuma ya wimi akaya wa yumi shirigwe nizuwa, uvichiro vjibiribu anabye biyara duze kumasoku.
Chiro vjibiyara duze vivu ye, kui uragi mvura, kubira tuengahi mulongi wachu, ubufu, tuwa ratubu gulibigozi vitakigihumbi, alikuna mwosi tuvugana, kigozi kifatibu wa mafaranga, ama jana atandatu, kigozi chibi haragi tuwa batuwa ratuhi gulibigihumbi, na majana virichi, atatu, ubunaje kabagegeze ku mafaranga 2005 umuceri twahora tugura amafaranga 1,500 ariko ubu twahora tugura 2,500 turabona ko hari ibibazo ni ibibazo no kuvuga abantu bari biteguye ngo barime kuri saison A mugabo gushika amasatu uvugana nta mvura n'izuba gusa riguma rituko
aba bahinzi bashimangira ko bashobora kuzibasigwa n'izara kuko ibyo basaruraga byari bisanzwe bibafasha mu gihe inkunga bahabwaga n'ishyirahamwe rya Loni ryita ibiribwa ya PAM yabaga yatinze kuboneka ariko aba bahinzi bavuga yuko ubu batunzwe no gufata amadeni
iyo mfashanya hasi iza ikebye igikebye rero tuca umugihe tuba twarategwa twararimye imvura ikanka kugwa ibyo turimye tukabura ukuntu tubironka kubera imvura cyaguye tuca tukoresha kuza twajya amadeni hayigi ugenda nko kumukongomani afite amafaranga akakugurana ugacugenda ugacucumwungukira nimba guha ibihumbi 10 cumuha 15 aya mafaranga rero niyo cyuzura ahereza abana kugira ngo bajye
Nahimana Matias numwe mu bahinzi b'intangarugero muri inkambi ya Mulongwe asobanura yuko yinjiye mu gihombo bitewe n'uko amafaranga yose yashoye mu buhinzi yapfuye ubusa bitewe n'uko izuba ryumishije imirima ye
akaroroje nahora nimbura hagati y'itone n'itone n'inusu y'ibiharage n'ibigori mugabo uyu mwaka ibyo twarimye byose twarahombye turahombye bikomeye nk'ubu nari namaze kurima ikare zitandatu kandi ikare imwe ngaka kuri aba babanyi bacu b'ababembe ikare cyikota ku 20,000 hama ikare zitandatu urumva ni 120,000 tukaca tuyirimisha ku 25,000 ikare zitandatu urumva ni 105,000 no kuvuga iminota rero ndiko ndabivuga twebwe ibintu byose twarimye twari twamaze gutera ibigori biharage byarumye byose byumiye rimwe
gusa nubwo mu nkambi ya Mulongo abahinzi baho bavuga yuko imvura itaragwa kuva iki gihembwe cy'inga cyatangira abahinzi bo mu nkambi ya Rusenda ndetse no mu bindi bice bya Fizi na Uvira bavuga yuko batangiye gutera imyaka bitewe n'uko imvura iri kugwa rimwe na rimwe Vedaste Ngavu ijwi rya Amerika Uvira
Jeje Amerika umwanya no w'imikino na sport turahera ku nkino z'igikombe cy'isi mu mpira w'amaguru zatanguye ejo kwa Mungu muri Qatar umukino wa mbere w'irushanwa waheze ekipe ya Equateur itsinze ya Qatar ibitsindo bibiri ku busa ibitsindo vya Equateur vyinjijwe na Ener Valencia uno musi kwa mbere bitekanijwe ko Ubwongereza buza gukina na Iran Senegal igakina na Holland Amerika nayo ikaza gukina na Pays de Galles mu bategetsi bitabiri ibirori vyugurura izo nkino ejo kwa Mungu harimo umunyamabanga mukuru wa ONU Antonio Guterres president Rwanda Paul Kagame wa Algérie Abdelmadjid Tebboune wa Misri Abdel Fattah El Sisi wa Senegal Macky Sall no wa Palestina Mohamed Abbas ni bwa mbere inkino z'igikombe cy'isi mu mpira w'amaguru zibereye mu gihugu kigwiriyemo abayisilamu umurwi intagondwa zitiriye idini rya Kiisilamu mu itangazo wasohoye Wane baguye Qatar yakiriye iyo mikino uvuga ko iyo mikino yitabiriwe nabo uwo murwi wavuze bahuza ibitsina babisangiye abaryi biturire n'abatemera imana aha tukibutsa ko imikino yatanguye ejo kwa Mungu izo higenekerezo rya 18 ukwezi kwa 12 Deka duce tubandaniriza muri Afrika y'Epfo aho mu rugwiro runani uri mu gisagara cha Johannesburg aho giye majonjura ya nyuma yo kurondera tike yo kwitabira inkino za Africa Basketball League mu rugwiro runani bamenyesha ko intumbero yabo ari ugukina inkino za nyuma za BAL mugenzi wacu Desire Hatungimana atugire ku muriri w'ino nkuru
ku munsi wejo umugwiro runani uzaba winjiye mu nkino za majonjura ya nyuma yo kurondera itike azogezwe mu mugwi mu nkino za nyuma zizobera muri Dakar ni Kigali mu Rwanda mu kwezi kwa gatanu umwaka uza Aaron Kagabo ikegera cy'umumenyereza w'uwo mugwi amenyesha ko abakinnyi bifashe neza amenyesha ko n'imimenyerezo bateguye kugira abakinnyi bashasha baje gufasha uwo mugwi ariwo Adonis Fila na Rivera Parker igenda neza cyane
mugumeze neza abakinnyi baze neza nta numwe ntumwe mutwe abakinnyi bose bari ngaha barakwiye kugira ngo bashobore gukina izo nkino imimenyerezo uyu n'umunsi wa kabiri tumaze kugira imimenyerezo umwe n'umukanya tugiye kugira wa kabiri kugira ngo kwa kabiri tuze dutangure inkino tumeze neza twiteguye neza bashasha tumaze kubamenyesha ingene umugwi umeze ije twateguye kugira ngo dushobore kwitegurana
umumenyereza amenyesha ko intumbera gukina inkino za nyuma za BAL
intumbera y'urugo y'umugwi nuko mu mugwi turimo two abambere hanyuma tukashika mu gice cya nyuma Johannesburg kugira ngo tube kugenda ma finali Kigali intumbero nyamukuru nuko urunani washobora kwikalifia niyo ntumbero nyamukuru dufise kandi bishobozo n'Imana birashoboka tubiza kwizokoka
mu mupira w'amaguru naho mu gisata cy'abigeme muri kino gihe ihiganwa ryatanguye Eje ni Kabura arongoye gisata cy'umupira w'amaguru mushira mu mupira w'amaguru mu Burundi amenyesha ko ashimishwa n'ugwego bageze ko amenyesha ko bagiye kubandanya bitaye ico gisata kugira buri mwaka gitere intambwe kije imbere
umupira w'amaguru w'abigeme hatabonese development nacyo mushikako rero ikintu gikuru turi kumanirana na chef de département afite ubu feminine tugiye gutegura urugendo gushika mu ntara kugira dutangure kurondera abigeme bacu bakira mu ntara kugira dushobore kubegeranya n'amazina yabo ice nk'irya ejo dushobore kumenya ingene dukurikira amatara yabo ingene bakora atera imbere kugira ice nk'irya ejo tuzoronka abigeme bashobora kuja mu mugusherekera igihugu i-disset event amwe na event kwa kuko murazi yuko development ihera hasi
Kundwa igiri ya 13 naye muhiganwa y'umupira w'amaguru mu Burundi Flambeau du Centre yatsinze Olympic Star igitsindo kimwe ku busa Message Ngozi yatsinze Musongati ibitsindo bine kuri kimwe Umamuru na Aigle Noire zatandukanye zinganya ibitsindo kimwe ku kindi nako vyagenze hagati ya Burundi Sport Dynamique na Magala Young Boys Vitaro yatsinze Atletico Niyo ibitsindo bibiri ku busa Kanza United yatsinze Inter Star ibitsindo bibiri kuri kimwe nayo Buja City itsinda Top Junior igitsindo kimwe ku busa Desire Hatungimana Kigali Ijwi rya Amerika
Desire Hatungimana ari kucukurirwa mu ngata na mgenzi wacu Jean-Claude Munyandinda agiye kutubwira ayavugwa mu gisata cha sport mu Rwanda aribanda cyane ku mikino ibiri ya gicuti ekipe y'igihugu y'u Rwanda yagiranye na ekipe y'igihugu muri Sudani
Mu mupira w'amaguru ejo ndi kwa gatandatu ikipe y'igihugu y'u Rwanda yahuye n'ikipe y'igihugu ya Sudani mu mukino wa kabiri wa gicuti wabereye kuri stade ya Kigali i Nyamirambo uyu mukino warangiye Amavubi y'u Rwanda atsinze Sudani igitego kimwe ku busa iki gitego cyatsinzwe na Gerard Gohu mu gice cya mbere cy'umukino uyu mukino wa gicuti warangiye mu mvururu zikomeye kuko hadutse imirwano hagati y'abakinnyi b'u Rwanda n'aba Sudani izi mvururu zasembuwe n'umukinnyi w'Amavubi Muhajiri Hakizimana kwa kane w'icyumweru gishize nabwo u Rwanda na Sudani bari bahuriye kuri stade ya Kigali i Nyamirambo umukino urangira amakipe ubusa kubusa tukira umupira w'amaguru shampiyona y'icyiciro cya mbere yakomeje hakinwa imikino y'umunsi wa 10 kwa gatanu ikipe ya Gorilla FC yatsinze Bugesera FC ibitego bibiri kubusa Rutsiro FC inganya na Musanze FC igitego kimwe kuri kimwe ejo ku cyumweru Rayon Sport yanganyije na Mukura Victory Sport ibitego bibiri kuri bibiri Marine FC yatsinze Tensel FC ibitego bitatu kubusa naho Police FC itsinda Espoir FC igitego kimwe kubusa imikino itatu isigaye y'uyu munsi wa 10 wa shampiyona irakinwa uyu munsi kwa mbere izakomeza ejo kwa kabiri ndetse n'ejo bundi kwa gatatu ku rutonde rw'agateganyo rwa shampiyona ikipe ya mbere ni Kiyovu Sport ifite amanota 20 mu mikino 9 naho ikipe ya 16 ya NRL ya nyuma ni Marine FC ifite amanota 5 kuri 30 tunyarukire muri tennis aho mu cyumweru gishize habaye igikorwa cyo gutoranya abana bakiri bato bafite impano muri uwo mukino iyi gahunda yateguwe n'ishyirahamwe ry'umukino wa tennis mu Rwanda ku bufatanye na Komite National Olympique y'u Rwanda Fidel Kajugiro Sebarinda ushinzwe iterambere rya sport muri Komite National Olympique y'u Rwanda arasobanura uko iki gikorwa cyari giteye
ndavuga ko ari igikorwa gisobanuye byinshi kuko nkuko mubizi kugira ngo umukinnyi wese ashobore kujya mu irushanwa rinini agomba gutegura komite olympique rero tubifashijwemo na solidarité olympique hari gahunda ibamo yo gukurikirana abana bakiri bato bafite impano bagategurirwa imikino olympique y'abakiri bato iyi gahunda rero ikaba ireba by'umwihariko abakiri bato bategurirwa imikino olympique yo mu mwaka 2026 izabera i Dakar muri Senegal
Kajugiro Sebarinda arakomeza atubwira niba iyi gahunda yaratunganya nk'uko byari byitezwe
ntabwo navuga ko cyagenze ko twabyifuje ijana ku ijana ariko navuga ko 90 ku ijana cyagenze neza kandi kiracyanakomeza ni gahunda batari basanzwe bamenyereye ku buryo hari utuntu tutagiye tunoga neza ariko twizera ko mu byiciro bizakurikiraho bizagenda neza icy'ingenzi ni uko icy'ingenzi cyumvikanye
mu mukino w'intoki wa basketball andi makipe atatu azakina irushanwa rya basketball Africa League amaze kumenyekana mu makipe umunani yahuriye Abidjan muri Cote d'Ivoire mu cyumweru gishize Abidjan Basketball Club yo muri Cote d'Ivoire Seydou Legacy Athletic Club yo muri Guinea na Stade Malien yo muri Mali nizo zabonye itike yo kwiyongera ku makipe atandatu yari yarahawe uburenganzira bwo kuzakina irushanwa rya bari atagombye kugira mu majonjora muri iki cyumweru twatangiye andi makipe umunani azahurira mu mujyi wa Johannesburg muri Afurika y'Epfo kugira ngo haboneke andi makipe atatu azazamuka agasanga yandi 9 yamaze kubona itike yose hamwe akazaba yuzuye 12 ari nayo azaseruka mu rugamba rwa Basketball Africa League yari Claude Munyandinda I Kigali
akaba nunga duce dusozera makuru n'ibiganiro twatwafitiye muri kano kanya dushimira abagize urara bose mitegurwa ryabyo kuri mikoma ikomera Jo Diane nina hazwe yakoze Venus Nshimiyimana yigiranije amajwi yacu ahanje turaza kongera igihe cy'isaha 10 ku masaha yo mu Burundi no mu Rwanda mu kiganiro mu isanga.
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.